Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mu duteza amatwi namwe mwese mucugurura mu radio yanyu. Ika namwe twazindukanye turabaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkundikije. Bimusi ni kwa gatanu tugiye gutangurira ku makuru yo mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara cibanda ahanini ku makuru yo mu ntara za Burundi no mu makampi impunzi z'Abarundi. Inyuma y'ayo makuru yo mu ntara naho turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Burundi ejo ku munsi wa gatanu haratangujwe umwaka w'utungane. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yitabiriye ibyo birori, yari yamirije abashaka gusenyura gisata cy'ubutungane mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ari I Bujumbura mu Burundi.
Turi mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ahatangurijwe kuri uno wa gatanu umwaka w'ubutungane wa 2017 ushira uwa 2018. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa François Ndayiragije nyene gutanguza umwaka ha uruhusha n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yashikirije ibitigiri by'amadosiye yashizwe mu ngiro mu kwezi abacamanza bari bamaze bari mu karuhuko.
Ntakozwe ibikorwa bitari bike nko ku madosiye y'ibirara yangana 2023 n'amanza 288 akoze amadosiye angana n'ibihumbi 15 261. Ni ukuvuga urugero rungana 65.54%. Biragaragara rero ko umwimbi w'umwaka uheze ari mwiza, ariko twifuza ko uyongera kurusha. Icyo gituma dusavye abacamanza mukoraniye ngaha ko borushizaho umwete n'ubwira kugira ngo umwaka dutanguye uzorangwe n'umwimbu usumba uwo twaronse.
Umushikiriza amanza Kizigenza wa Repubulika yashikirije ko icivugo cy'uno mwaka wa 2017 ushira uwa 2018 ari ubutungane bwugururiwe bose uruhara rw'amasentare n'izindi nzego z'ubutungane. Sivose Nyandwi yamirije mu ijambo ryiwe abakwiragiza ibihuha ko mu Burundi atabutungane buhari.
Ubutungane musanzwe muzi ko ari rumwe mu nkingi zitatu zigize igihugu kigendera ku ntwaro ya demokarasi, ndetse rukaba n'inkingi yo kwikukira kw'igihugu cyacu. Abavuga ko ubutungane mu Burundi budakora n'abagomba gusenyura imwe muri za nkingi zitatu z'igihugu twavuga, kuko bazi ko ibyo bishobotse n'izo zindi zibiri zitoguma zihagaze, gutyo Uburundi bukaba gwoca bugwa mu minwe y'abanyamahanga.
Umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana yashimye ko naho hari abacamanza vyagoye abenshi bigenjeje neza mu mwaka uheze, akifuza ko uno mwaka utanguye abacamanza n'abarongoye amasentare boduze umwimbu. Iyamirije bamwe mu banyagihugu basigaye banka ingingo z'amasentare babicishije mu migumuko.
Turateye ivyatsi twivuye inyuma ingeso mbi abenegihugu bamwe bamwe bafashe yo kwangira abacamanza yuko bashikiriza urubanza canke mbere bakishikiriza niyo sentare itarashika kwitongo, bagatunganya imyigaragambyo ngo bariko bariyamiriza ingingo z'ubutungane. Twashaka kubamenyesha ko tugiye mukongereza ibihano kuko twabonye ko bishobora kuvamo umutekano muke mu gihugu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo nyene mu ijambo ryiwe ashimira urwego rw'ubutungane kukuntu rwigenjeje mu mwaka uheze. Petero Nkurunziza yavuze ko hari abariko bashaka kurucafuza nk'uko byagenze no ku zindi nzego.
Abo bose bananiwe ubunyagaze kwinjira rero mu rwego rw'ubutungane nabwo. Ijyabana yatumye dutsinda intambara za mbere n'ubutungane tuzozitsinda. Bigaragara neza yuko bananiwe ku rwego rumwe baca basindira ku rundi. Ariko intambara ifise intango itagira n'iherezo. Cyo gutungane ndibaza yuko atazorenga ngaho mbarage no mu butunzi bananirana, bagize mu butunzi no bibananirana, nandi sotoja tusanga bugaye kuko Imana iri kumwe natwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba na Kizigenza w'ubutungane yahaye ubushimwe bamwe mu bacamanza n'abarongo ya masentare kukuntu bigenjeje neza mu kazi mu mwaka uheze. 11/14 bahawe ibahasha irimo amafaranga 1500 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe, batatu nabo bahabwa ibahasha 300,000 n'urupapuro rw'iteka kuri umwe umwe. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka
Sentare Nkuru yo mu Rwanda ku munsi wa gatanu yarafashe ingingo yo kurekura by'agateganyo Bishop Jean Sibomana wo mu itorero ADEPR umucamanza yavuze ko gukomeza gufunga ivyagateganyo uyo mwungere w'Imana aregwa ivyaha byo kurigita umutungo w'iryo torero vyoba ari ugushira ubuzima bwiwe mu kaga kuko agwaye ingwara zikomeye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Yahike bagira ubusa ari ikigali mu Rwanda.
Iki cyemezo umucamanza yafashe cyo kurekura Bishop Jean Siwomana wari umuvugizi w'itoro ADPR yagishingiye ku mpamvu ebyiri. Yasuzumye ababuranyi bombi batazemeranywaho mu bujurire bw'urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Jean Siwomana. Umucamanza yasesenguye yakeneye kumenya niba koko ubushinjacyaha bugikora iperereza ku byaha byo kurigisa umutungo w'itorero uregwa yavugiraga, nko kumenya kuko niba yarekururegwa akajya kwivuza nk'uko we n'ubwunganizi baburanaga bavuga ko arwaye bikomeye. Maître Jean-Claude aba yaburana ubujurire bwa Bishop Siwomana yabwiye umucamanza ko asanga nta byagezweho mu iperereza bigaragaza ko hari igenzura ubushinjacyaha bukirimo gukora ku mitungo ya ADPR yanyerejwe. Akavuga ko binabaye ngombwa ibyagezweho mu iperereza babigaragariza impande zombi. Umucamanza yarabisesenguye avuga ko icyo uruhande ruregwa rwagombye kuba rugaragariza urukiko ari ibimenyetso bigaragaza ko iperereza ku byaha baburana ryarangiye, naho gusaba ko ubushinjacyaha bugaragaza ibyo bumaze kugeraho byo ntacyo bikemura mu rubanza. Kuko baharongereye ubugira kabiri igihe cyo gukomeza gufunga Bishop by'agateganyo kubera iperereza rigikorwa, umucamanza yanzuye ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bifite ishingiro. Urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko kongera igihe cyo gufunga by'agateganyo uregwa bidafite ishingiro. Umucamanza yatesheje agaciro ibisobanuro bya Maître Abayo na Bishop Jean Siwomana biregura. Ku ngingo y'uburwayi bwa Bishop Siwomana, umucamanza yavuze ko raporo ya muganga yo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 8/2017 igaragaza ko uregwa yagize ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije cyangwa se hypertension kuva mu 2014 na magingo aya. Ni mu gihe kandi kuva mu 2015 iyo raporo ya muganga igaragaza ko Bishop Siwomana afite ikibazo cy'indwara y'igisukari izwi nka diabete. Izi ndwara umwunganizi yavugaga ko Bishop Siwomana atavurirwa muri gereza, ubushinjacyaha bwabaye nk'ubwishyize ku ruhande bubiharira ubushishozi bw'umucamanza. Umucamanza yavuze ko ubu burwayi yabuhuje n'imyaka 64 y'amavuko kuri Bishop Siwomana asanga akwiye kwitabwaho by'umwihariko bigakorwa na gereza. Ku rundi ruhande, umucamanza yavuze ko nubwo ibi byaha akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiri hejuru y'imyaka 5, kugumisha Bishop Siwomana muri gereza by'agateganyo ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Yavuze ko ibyo Bishop Siwomana akurikiranyweho hagifatwa nk'umwere kandi ko bigaragara ko atabigizemo uruhare rutaziguye. Nk'amasezerano asohora amafaranga, umucamanza avuga ko uregwa yagiye ashyiraho imikono mu bihe bitandukanye atazi icyo amafaranga azakoreshwa uretse kuba yarashyiragaho imikono nk'umuvugizi w'itorero rya ADPR. Umucamanza avuga ko ashyize ku munzani uburemere bw'ibyaha Bishop Siwomana akurikiranyweho, akabihuza n'uburwayi bwe, asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo kandi ubutabera buzamubonera igihe bumukenereyeho. Yanafatiye ku rubanza rwa mugenzi we Bishop Tom Rwagasana nawe uregwa ibyaha byo kurigisa umutungo wa ADPR warekuwe by'agateganyo mu minsi ishize kubera impamvu z'uburwayi akurikiranwa ari hanze, maze nyuma y'iminota isaga 10 asoma imyanzuro y'ubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuri Bishop Siwomana. Umucamanza yategetse ko ahita asohoka mu buro ku rubanza rukimara gusomwa. Gusa yamushyiriyeho urukuta rukomeye ku byo agomba kubahiriza yabishaka atabishaka kandi bikarishye. Umucamanza yategetse ko Bishop Siwomana agomba kubanza kugaragaza ko yatanze impapuro ze z'inzira zirimo pasiporo n'ikarita ye ndangamuntu imuranga. Yamutegetse kutiha kurenga imbago z'umujyi wa Kigali atabanje kubimenyesha umushinjacyaha ufite dosiye y'urubanza rwe. Yamutegetse kandi kujya yitaba urukiko buri wa mbere wa buri cyumweru. Yavuze ko ibyo byose naramuka birenze hazafatwa kongera gusubizwa mu munyururu. Uyu ni umwanzuro umucamanza yasomye mu baburanyi bombi ntawugaragara mu rukiko. Iki cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru kije gisubiza ugutakamba kwazamuwe na Bishop Siwomana n'iburanisha riheruka ubwo yasabaga kuva mu buroko akajya kwivuza yumvikanisha ko atatoro ku butabera. Bishop Siwomana abaye wa kabiri usohotse muri gereza nyuma ya mugenzi we Bishop Thomas Rwagasana mu bategetsi ba ADPR basaga batanu bari bataye muri yombi bazira kurigisa umutungo w'itorero ADPR. Bishop Siwomana na bagenzi b'ubushinjacyaha bakekaho ko hagati ya 2015-2017 banyereje amafaranga asaga miliyari 2 mu mutungo w'itorero ADPR. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2017 nibwo Bishop Jean Siwomana yatawe muri yombi akekwaho ibyo byaha bihakana. Nyuma yaho bamwe mu bategetsi ba ADPR bafunzwe itorero ryahise ritora abandi bashya bo kubasimbura. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tubashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere. Ubu naho ni wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho munyagihugu ahaherere kugatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi hano muri studio 18 Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema bahayikaze mu kiganiro iwanyu umuntu
kubitaro hari kibazo cy'amazi gikomeye cyane na bombo dufise no micungaro nta ni bombo rihari dukoresha amazi tugura ku bibido nubwo hari abantu abakotsi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga
uwo ni muganga Innocent Kumana wo mu bitaro byo kumutumba mugano wa komine giteranyi y'intara ya Muyinga avuga ku kibazo kimaze iminsi cyugarije ibyo bitaro inkuru n'izindi ziri mu bukene bwugarije imiryango mu ntara ya Mwaro turayigarukaho mu kanya gato
hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho munyagihugu ahaherere kugatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru yiwanyu mu ntara tuyahere mu ntara ya Mwaro aho ubukene bwugarije imiryango itari mike bukabumaze gutuma bamwe mu bana bo mu mashuri y'intango bava kwiga bakajya gukora imirimo y'ubucuruzi ababyeyi babo bana nibo baza kwisonga mu gutuma abo bana bajya gukora ibikorwa byo gucuruza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raisa Diane Inamahoro niwe tubaza iyi nkuru
Abo bana bafise imyaka iri hagati ya 8 na 15 kenshi baba bariko batembereza mu ibarabara ibiyoba amagi canke ibitumbura aha kumugwa mukuru w'intara ya Mwaro bakavuga ko babikora kugira basahirize mu miryango iwabo mu mafaranga bungutse mu byo badandaje imvo n'ubukene bwugarije imiryango yabo bigatuma basiba kwishure bakaja kwirirwa badandaza mu masaha abandi bana bariko bariga niyo nkuru Terance aba kumutumba Rusivya commune Kayokwe amenyesha cha kwaje kudandaza kugira rondera y'umuvyeyi wiwe nabo bavukana baza gufunguramwo
nakorewe ndi muntu nka mudandariza magi ndakina ndaronka umutayi kwanje
none ubunye birongoka
kebuke
inyungu iyo ironse ucurijana
mama ahanda mu amafaranga arakura nk'imfungo kwa tujyanye ayandi ndakuri impuzu ayandi nkayabika kazobe ntikakazotsa
munzi imana Eric nawe wo mu mwaka wa gatandatu tumusanze aho yarari ko aratembereza amagi avuga ko yasivye ku ishure kugira arabe ko yoronka amahera y'ikaramu
nabonye ikaramu yaheje cyenda gatandatu tutuntu kandi abona ikaramu nayo isabune nzanda message cyanabonye cyose byongora naro waje ku ishure takaramu afise cyemetamo gudandaza utuntu ndakonura nk'amafaranga asubire ku ishure
ku ruhande rw'abavyeyi bavuga ko hako abana baja kwiba kubera ubukene bahitamwe kubamenyereza kwiba ko gahungu Karori numwe mu bavyeyi yagira ati
mwana arashobora kuba akorera umuntu mwiza akamugaburira ukarabo nabo ko borera bari umuntu abasuba mu miryango ikenye bagashabiruka kuraba ikirirenze nubuzima nyene y'umwana yiri ubusa birababaza aho ako yiri gubusa atawe yibye yobaragira nkuko nyine rikabarira renga akaba ari cyanganiritse kuko nta umenye ubuzima aho buzana n'umwana nkawo arahera hasa agafasha usanga arose ubuzima
yamara naha babana bemeza ko babangikanya kwiga no kudandaza ntibahakana ko bitaborohera mu ishure ahani mu gihe ibisibo byinshi bagira bituma bama bari nyuma mu bumenyi ugereranije nabo bigana Eric Nkunzimana aravuga gahombo agira mu ishure
birashika umwigisha sasa gutangana ntaratariho ashaka kujana ikigutazi kandi bigoye kacubura n'ubwenge kabyose mugaturabyiga iyo wabizanye ari nawe tutashobora kubyibutsa ngo tubimenye hanyuma nkacyo ndabifata uko nyine je nkubiye nk'iyo ndi mu ishuri ashaka kwiyumvira ubunge n'abakiriya banakopesheje bameraniye n'abashoreye kuko icyo bituma nashobora gukurikira umwigisha Banyana inanje nzandironke ayo nza dikoresheje tutundi cyo gitoro cy'ibingo. Bonye ishure rinaniye nzopanje muri ibi.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro bamenyesha ko ababana baza barasiba ishure baja kudandaza akenshi bibi ntandaro yo guca baheba Burundi. Jean Marinya Karegwa buramatara aramutswe ino ntara avuga ko bariko baratuza inongeso y'abana biyerereza co kimwe n'abasega.
Birimonekeza kuko hariho n'abana benshi bahebye amashure kenshi rero abo baca baje kurondera ubwo buzi abandi nabo usanga nk'abigeme hariho n'abatwaye inda gusanga rero ni ngorane arabitwaza inzara mugabo kaba n'abandi rero bahebye kubera n'iki kiza cha malaria abana ibi hano tubaha sibindi no kubabwira bagasubire iwabo ko bazira kuza bari tembereza mu bisagara mwarabonye nk'ibujumbura hari abafashwe twebwe baca batutuma ko bati ngo mutora abantu banyu twacyuture turabatora hanyuma tukaramwe twobakurikirana jewe abamaze kuzana nibashika ku 11 nga ntabandi barasura kumbara kumaje gutora ibujumbura.
Amakuru tubandanya dukura mu ntwaro atumenyesha ko mu ntara ya Mwaro mu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi 2016 ushiri w'ibihumbi 2017 haharugwa abana hafi 300 bagiye baraheba ishure mu ntara ya Mwaro. Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Imyaka 5 irarumanye nta gitonyanga cy'amazi kiboneka ku bitaro byo ku mutumba Mugano wa 10 giteranyi mu ntara ya Muyinga. Bamwe mu barwaza bajya mu mihana gusaba amazi yo kunywesha imiti abarwayi babo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Moise Misa.
Ibyo bitaro byo muri zone Mugano kuva byubakwa mu mwaka w'ihumbi 2012 hama bisanugwa mu mwaka w'ihumbi 2014 nta nima ry'amazi meza riharangwa. Ayo bakoresha bayavoma mu mwonga hakoreshejwe amabido ku makinga. Ayo nayo nta kindi akora atari ugukoropa hamwe no kumesa impuzu z'abaganga. Abarwaza baza bizaniye amazi bakuye mu mihani wabo. Uje kuraba umugwayi atamazi azanye arayagura aho ibido imwe igugwa amahera amajanane canke akayasaba mugenzi we. Ndaruzaniye mene dorati biratugora cyane kugira isuku.
Uraza ugahega hanye n'ahantu kuri amazi ukahabura.
Narabushatse kunywa umuti amazi ucuyakura.
Abo hasanze urabasaba abo ukajya gusaba mu mihana yahegereye ivure.
Abarwaza baja kurondera amazi yo gukoresha mu mwonga aho bavuga ko ari kure cyane kandi ko hari umudugo munini. Birashika abarwayi bakabura amazi yo kunywesha imiti bigasaba ko baja gusaba ayo mazi mu mihana yegereye ibitaro. Nizigimana Marita agwaje umwana muri ibyo bitaro.
Ngaha nta mabomba hari.
Amazi mucamu yaronka gute?
Ndayakura ku mwonga canke nkayagura amahera.
Uyagurira hehe canke umwonga muyavoma?
Mu gihuzu canke mu rugomero. Kandi ni kure cyane kandi n'ahantu haduga. Turayagura amahera. Ikidomori n'amajanane
araborohera kuronka.
Oya hari gihe tuyabura tukarara tutoze canke tutogeje umwana nkayo nkwesha imiti ukarinda kuja kuyasaba.
Arahandi avuga yuko amazi yo mu mwonga atayo banywa arayo gukoropesha no kumesa byo byemeze gute?
Twe turayanywa kubera ava mu bito batwubakiye atarayo tuyora hasi. Turazigira nyene kubera twiyumvira ati twahava twandura nk'ingwara zitutse ku nzoka zivuye mu ayo mazi kubera ava mu misozi arahantu hari ivu.
Nayo ku kibazo cy'isuku ko cyari babanarike abasanzwe bajeje icyo gikorwa bavuga ko bagerageza uko bashoboye. Bamwe mu bakozi bajejwe isuku muri ibyo bitaro bakabona ko ubwo bukene bw'amazi ari ntambamye ry'iterambere ry'ibyo bitaro ngo kuko uburyo bwofasha abarwayi buca buja mu kuvoma amazi. Jacques Sinankwa kure ajejwe isuku kuri ibyo bitaro.
Ni kuri amazi ngaha ni kibazo kuko avomwa kure kandi kugira ngo adushikire nk'ubu ibido imwe ifite agaciro k'amajanane ku bakozi bitanga baba hafi y'ibitaro kugira ngo baje kuvoma amazi. Muri make iyo hageze kudukora isuku usanga ari kibazo. Mbere biranagaragara ko n'ibitaro byacu bishobora kudatera imbere kuko n'uburyo bwafashije abagwayi kenshi buherera kuri aya mazi nyene.
Muyobozi bw'ibitaro bavuga ko atabombo na rimwe bafise kandi ko no mu micungararo atamazi ahari meza. Icegera cy'urongo ibyo bitaro avuga ko bahora bavomesha amazi yo gukoropa hamwe no kumesesha impuzu z'abaganga nayo abagwayi bakimenya. Muganga Innocent Kumana akavuga ko amazi banywa abagora kuronka agasaba abajeje intwaro kubafasha bakabaronsa amazi meza.
Ku bitaro hari ikibazo cy'amazi gikomeye cyane. Na bombo dufise no micungaro nta nibombo rihari. Dukoresha amazi tugura ku bibido. Nuvuga hari abantu abakozi babiri bagenda kuvoma amazi mu mwonga bakayazana ku makinga ibyo bituma n'isuku turagerageza mugabo bica bituma abagwayi ntidushobora kuronka amazi yakuye abagwayi abagwayi nabo barimenya baragenda ku mwonga nabo bakazana iwabo yo kugira isuku turondera amazi yo kugira isuku gukoropa no kumesa ibyo dusanzwe dukoresha abajeje intwaro twasaba ko bagira ingufu
mu buyobozi bw'amazi muri komine Giteranyi basigura ko ubwo bukene bw'amazi buri muri iyo komine buterwa n'uko uwo mutumba uri hejuru cyane ariko nubwo biruko bagahumuriza ko vuba icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu Hishakiye Merkia darongoye igisata cy'amazi muri iyo komine ati vuba amazi agiye kuboneka kandi tuzotangura guha amazi inyubako za leta nk'ibitaro amashure n'izindi
cyo kibazo turakizi oho novuga ko giterwa nuko isi yacu iremwe ukuntu ku midugo miremire ego ico no humuriza abene gihugu muri komine Giteranye nuko turiko turagerageza kugira ngo tubanze dusanure imigezi kubene gihugu dusanga bakoresha ayo mazi benshi ari ayo mu mwonga ari atuza kuvoma mu mwonga hamwe n'ico ico no canda bahumuriza nuko dufise umufasha Banque Mondiale ibicije mu mugambi wayo wa projet rusumo baratwemereye ko dukorera amazi angana n'ibirometero 30 ico bita amadiksiodo ku mabarabara tugiriwe ubuntu ayo mazi akaboneka no kuri ku bitaro niho twohera no baremesha
ivyo bitaro bikaba byakira abantu benshi bava mu makomine abiri ariyo Giteranyi hamwe na Butihinda ayo nayo asanzwe afise abanyagihugu benshi Igiteranyi mu ntara Muyinga mu buseruko bushyira uraruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara bamwe mu banyagihugu bo muri zone mukungu ya komine Nyanza Laki ntara ya Makamba baravuga ko bacurwa ufune na buhoro mu kwakwa indangamuntu zabo ntizibasubizwe n'abashinzwe ubutegetsi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Alive Radukunda adufitiye inkuru ikurikira
Abo banyagihugu bakwa uburangamuntu bwabo nabo ku mutumba wa mukungu abo nabo babwirije ijya Amerika ko abarongoye yo zone banana mukuba busubiza kandi baba babonye ko arabaho abo banyagihugu bakongera ko niyo bashatse kubusaba bishikiye ku biro vya zone bishika bagafungwa ataco bazira aba ni bamwe mu bo twaganiriye
dusanzwe kuba turi ngaha twiyandikishwa kwa nyumba 10 abakuri imitumba baratuzi abanyagacimbiri baratuzi ariko icyadutangaje ngo nimuzane indangamuntu tubandike kubera ari itegeko ntituvyaze iyo batwandika uko nyene bakaduha amategeko uko amategeko agenda akora icyatubabaje rero indangamuntu zaciye zigumyo zirapfungwa surusaku ruriko ruvugwa mugabo kugeza ubu ntituramenya nkabo baraye mu gasho icyo babari bazira
hariho ibintu bimwe byagiye birababaza abantu ndetse nabwiye ko karamwa muntu ariyo gakiri kiwanje ntagiye ugatora abambwira ati ngiye kumuhumutuma mbwiye ati je karanga muntu kare mubiro kwa chef de zone karanga muntu zigaye kwizo cyagenze ko turi abarundi iyabo munyamahanga navyo cyabigenda gute
isubiye abo banyagihugu kandi bavuga ko binashika bagasabwa uburyo bw'amafaranga kugira basubizwe uburangamuntu bwabo Stefania afatira ku vyashikiye umwana wiwe
yego zo umwana wanze baramufase ngo bagire nte ngo bazane indangamuntu kwa mwana wanze rero yatsiyazana nabandi batsa baramwanka indangamuntu bavuze ati jewe ubwo munyatsi indangamuntu nduwino bavuze ngo utazanya amafaranga ngo 2000 ngo iyo ndangamuntu ngo ntuyiguha ngo kandi n'ugupfungwa ngo urapfungwa wa mwana rero sinzi ukuntu aponyotse araza kutubwira ati twezewe indangamuntu bayifase kubera ngo tuta hanze 2000 rero wa mwana tuvuze ati iyo ndangamuntu rero nugume nga turaza kuyaka bukebuke urabe ko boyi gusubiza wa mwana yaragiye arasikira kwa se faravuga ati jewe ni mumpe kwa se vide zone ni mumpe iyo ndangamuntu jewe nduwino bavuze ngo utatanze amahera ngo ivyo 2000 mbere ngo ni 5000 gusutanga 5 ngo uko abandi barayatanze ngo wewe ngo ntiwayatanze wa mwana ya ndangamuntu nubu yarahebye yarahebeyeyo kwarahebye
abonye gihugu bitakambira ko uburangamuntu bwabo mu gihe babwerekanye bo busubizwa vuba bwango ku bwabo ukuba bataburonswa biriko bituma batanashobora no gukora imirimo mito mito yo kwisumamo kumva zuko aho bagiye hose bafashwe atabwo bafise batorohegwa naco nayigize Celestin agatera kamavuga ati
byo hinduka imiryangombwa mu mutekano bakabizana barahohotewe babacakiriyeho kandi bagasanzwe bari nga ntibacyo batwara hari nakamufunga ico onye handi batayo bateguje gira kabi naco cyo kuvuga ngo ntibabahote barahohotewe cyane none iyo ngingo yarafuswe cyane ntayafuswe umurundi wese afise uburenganzira zirakuba mu Burundi mu mwidegembyo ahashatse rero sinzi yuko iyo ngingo yowe yarafuswe nuko yo bitafuswe akantu babarenganije
mu ntwaro muri komine Nyanzarake bavuga ko ico kibazo kitari bwabashikire ariko bagiye kuraba ibiriko biraba ko vyorohereza abanyagihugu Jean Claude Nduwimana ni mustaneri wa komine Nyanzarake
ibyo ntavyo twari bwumve ariko twibaza yuko ariko kumva zo mutekano hari ingingo sanga mu karere akacanke kariya abakarongoye bafata ingingo kugira ngo bakurikiranire hafi ruja n'uruza urabona ikomine yacu igenderwa n'abantu bava mu makomine yose y'uBurundi kugira ngo rero tubandanye tubungabunga umutekano ico rero kuri atatari bwacu umve kumbura umuntu azobandanya gitohoza
abanyagihugu rero borema rero yuko ico kibazo mbwiye kuba tukubaronse inyishu itomone
yego borema nibaza ko tangorana twaragize amanama aduhuza n'imigwi yose byiga
ikindi abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro nuko wifuza kuronswa ikarata karanga muntu shasha atomara igihe kinini atayo araronswa ivyo akabivuga uko mu gihe bemeza ko bishika bakamara amezi atatu arenga bagasavye ariko batagafise mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Yo, Bernard, it's been a long time. How was the change? Peppa, active. Yeah, man. Let's go.
Shuti mwari muteza amatwi radio ijwi rya Amerika aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 18 mwari kumwe nange Edirwema kuwa mbere muzamuri kumwe na Diane Ninina hazwe mugire weekend nziza
na pepa ni buru musore heba uzare kura pepa 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 agenda na pepa agenda agenda na pepa agenda agenda na pepa agenda agenda na agenda na ubu pesa hela ni wo mutumo bubaka bahuva huba ukana banyura ibyo bimenye nako bazitwa na gahinda
Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us. Oh my God, forgive us.
Ababandanije kutwumviriza mu masegonda makeyi isa 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki nkuko bisanzwe iminsi yose ku gatandatu kuri isa.